Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Impunzi z'Abarundi barenga 300 babaga mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barayotanywe mu Burundi banezerewe.
Atari tubayeho mu buzima bumeze nabi, nk'ubu nari mfunze imyaka ibiri, mu iyo myaka ibiri twaguma kongi imwe y'amanjegeri n'ubutima bw'abigori, indwara zikaba nyinshi.
Ndashimye kubona isubiye bampe aho ndima, hanyuma ndandaze ararimbaye nta kintu nashobora kudandaza, bagira ngo ugombuje hanze bakaguma gufunga neye mu rupangu waguma mumeze nk'imbohe.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barayibasoje inama y'abahuje mu ikoranabuhanga rya video. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence na Senateri Kamala Harris nijoro ry'ejo kuwa gatatu bagiranye ikiganiro mpaka bahatanira umwanya wa Visi Perezida. Bagiye bagaruka kenshi ku cyorezo cya virusi ya korona kimaze gutwara ubuzima bw'Abanyamerika barenga 210,000. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryaraye rivuze ko abasivili 25 biciwe mu mutego batezwe mu ijoro ryo ku cyumweru mu majyaruguru ya Burkina Faso. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye kandi turagezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie. Ibihugu byo mu karere ka Buraya bicuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika biriko birakurikiranira hafi Amerika mu gihitora ry'umukuru w'igihugu ririko riregereza gushika. Imigenderanire hagati y'uwo mugabane hamwe na Amerika kuva Perezida Donald Trump ashikiriye ubutegetsi yaratosekaye, kandi abasesenguzi bamwe bavuga ko bimwe mu bihugu bya Buraya byizera ko ugaruka ituze mu migenderanire ku butegetsi bwa Joe Biden. Umuyobozi wa politike mpuzamakungu mu kigo cya Buraya kijejwe impinduka za politike, Ian Bond, yavuze ko bisanzwe bizwi ko Perezida Trump atari inshuti ya OTAN, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byo mu burengero bw'isi ryo kurwaniriza umwansi hamwe, ko bizera Biden bisunze kahise kiwe ka politike hamwe n'ingene yahaye agaciro iryo shyirahamwe. Kuva ku Burusiya gushika ku ntambara iriko irabera muri Libya no mu karere k'ubuseruko bwo hagati ndetse na Turukiya, umugabane wa Buraya uhanzwe n'ibibazo bitoroshe by'umutekano. Abasesenguzi muri politike bavuga ko Amerika isa n'ishobora kuzogira uruhara muri imwe muri izi ntambara mu gihe Joe Biden yotorwa. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump nta bimenyetso bya COVID-19 agaragaza inyuma yaho aviriye mu bitaro ku munsi wa mbere. Umuganga wo muri Perezidansi amukurikiranira hafi Sean Connery yavuze ko Perezida Trump yiyumva ameze neza, kandi ko haba urugero rw'umwuka wa oxygene cyangwa guhema kwiwe byose byifashe neza. Avuga kandi ko amaze iminsi ine atabushyuhe agaragaza, ariko ntiyavuze umuti Perezida Trump ariko arahabwa. Ikigo cyo muri Amerika kijejwe kugenzura indwara CDC kivuga ko inyuma yo kwandura bishobora gutwara umurwayi wa COVID-19 indwi imwe gushika kuri zitatu kugira umubiri wiwe ushobore gukora abasirikare bo kwikingira. Perezida Trump hamwe n'umudemokrate bahiganwa Joe Biden mu wese yavuze ku munsi wa kabiri ko yiteguye kwitabira ikindi kiganiro mpaka kigira kabiri gitekanijwe mu ndwi iza, ariko ikibazo cy'amagara ya Trump inyuma yo kwandura kiracyateye amakenga. Joe Biden yabwiye amenyeshamakuru ko mu gihe iryo sango ryoshika Perezida Trump atarakira neza COVID atakiganiro cyohaba. Ikiza cya corona kimaze kwica abarenga 210,000 muri Amerika hamwe n'abababa imiliyoni 7,500,000 bamaze kwandura mu gihugu cyose, nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ikurikiranira hafi buri munsi ibiharuro by'abandura n'abahitanwa n'uwo mugera.
Washington, Ijwi rya Amerika.
muri Afrika muri Sudan abakuru b'imigwi imaze imisi ibiri mu myiyerekano muri leta ya Red Sea basabye abayoboke babo kwihagarika ejo kuwa gatatu iyo myiyerekano yari yarugaye ibarabara rihuza umurwa mukuru Khartoum n'amacukuriro y'ibitoro mu gisagara cya Port Sudan abo bakuru basabye ku munsi wa kabiri ko amabarabara yose amacukuriro y'ibitoro hamwe n'ibivuko byongera gukora inyuma yo kubonana n'abajeje umutekano hamwe n'akanama karongo y'igihugu iby'ifata kibanza leta yaremeye kurungika intumwa zirongowe na General Ibrahim Jabir muri ako karere kubonana n'izo ndongozi z'ubwoko bw'ababeja kugira bakemure ibibazo byabo abo banyagihugu baranse kwemera amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya leta n'imihari iyigwanya ijuba abo bakoze iyo myiyerekano bavuga ko ayo masezerano yasinywe ku wa gatandatu adakingira uburenganzira bwabo ayo masezerano yafashijwemo na perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir arangiza intambara zo mu buseruko bwa Sudani intara za Brunei hamwe n'uburengero bwa Darfur igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi HCR cyavuze kuri wa gatatu ko abasivile 25 bishwe mu mutego baguyemo mu buraruko bwa Burkina Faso komiseri mukuru wa HCR yavuze ko icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana mu ijoro ku birometero 9 uva mu gisagara cya Pisira mu ntara ya San Matenga umugwi w'abantu bitwaje inkoho barahagaritse imiduga yarimwo abantu 46 batandukanya abagabo baca barabica umukozi w'ishyirahamwe ry'abagira neza rikorera mu gisagara cya Kaya yavuze ko abishwe bari abateshejwe ingo zabo bari batahutse iwabo igihe bagwa muri uyo mutego
Aloyizi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanyi iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi ikinyarwanda kumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika mu Rwanda mu Burundi kuri ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19:22 ku mugoroba metero 25:31 mu gitondo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari basoje inama yabahuje mu ikoranabuhanga rya video. Abakuru b'ibihugu bumvikanye ku gukomanyiriza imitwe y'inyeshyamba ihungabanya umutekano wa karere. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana adufitiye ibindi kuri inkuru.
Iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video aho abayitabiriye bavugana baribana ariko batari hamwe. Yasoje wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Joao Lourenco wa Angola na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watumije inama bumvikanye ku ngamba zinyuranye zirimo gusigasira umutekano mu karere no mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ukaza ingamba zo kurwanya virusi ya korona ku mipaka n'izindi. Mu itangazo ryasomwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Marie Tumba Nzeza, abakuru b'ibihugu ko ari bane bemeranyije imikoranire mu gushakira amahoro n'umutekano igice cy'uburasirazuba bwa Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari. Igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka ibarirwa muri 20 ari isobanuro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo iyo mu gihugu imbere n'ikomoka mu bihugu bituranye nka ADF na LRA, FDLR na Red Tabara yo mu bihugu by'u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bane bongeye gusubiza amaso ku masezerano y'amahoro yashyiriweho umukono ya Addis Abeba muri Gashyantare 2013 yaragamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Hafashwe umwanzuro w'uko ibihugu bihuza imbaraga mu guhashya imitwe yose yitwaje intwari ikorera muri aka karere. Aba bakuru b'ibihugu banahurije ku kurwanya ibikorwa byose by'imitwe ihungabanya umutekano mu karere no kongera imbaraga mu bikorwa bigamije gukomanyiriza iyi mitwe yitwaje intwaro. Aba baperezida biyemeje kuziba inzira zose iyi mitwe ivanamo amafaranga n'ibindi bikorwa byose bibinjiriza amafaranga bafasha mu gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi butemewe byo guhungabanya umutekano mu karere. Si ingingo z'umutekano gusa bakuru b'ibihugu baganiriyeho, kuko banavuze ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya korona kimaze kwambura benshi ubuzima haba mu karere no hirya no hino ku isi. Bihanganishije imiryango y'ababuze ababo kubera COVID-19, banakomoza ku ngaruka iki cyorezo cyageze ku bukungu, banemeranya kukongera imbaraga mu guhangana n'iki cyorezo. Indi ngingo yumvikanweho ni ugukaza ingamba ku mipaka mu guhangana na virusi ya korona n'ibindi byorezo byose, hubahirizwa ingamba za buri gihugu, amategeko y'akarere na mpuzamahanga. Abakuru b'ibihugu kandi banumvikanye kugushyiraho ingamba zihamye z'imikoranire, hitabaho kubyaza umusaruro amahirwe ariho mu kwagura ibikorwa remezo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bigamije koroshya ubuhahirane no gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanahaye umukoro abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga n'impuguke zabyo wo kunoza no kwerekana ibikenewe byose mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro. Perezida Felix Tshisekedi yashimiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wa Angola João Manuel Lorenzo n'uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku kuba bitabiriye inama bakanashimangira ubushake bwabo ku kugarura amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nibutse ko Burundi butitabiriye inama yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rya video, ku mpamvu bivugwa ko ari akazi kenshi ku bategetsi babwo. Mu zindi nama ebyiri nazo zasubitswe, u Burundi nibwo bwafashe iya mbere mu kugaragaza ko butazabona umwanya wo kwitabira inama kubera izindi nshingano zihutirwa abategetsi babwo bafite. U Burundi bwo bwifuzaga ko haba inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga mbere y'uko habaho iy'abakuru b'ibihugu, kandi bukagaragaza ko bwifuza imikoranire ihamye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Angola nibo bagerageza guhuza Uganda n'u Rwanda bimaze igihe birebana y'ingwe, kimwe n'u Rwanda n'u Burundi nabyo bimaze imyaka irenga itanu bidacana uwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Bamwe batuye umujyi wa Goma barasaba Perezida Tshisekedi kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Baramusaba kutazasubira i Kinshasa atageze muri teritwari ya Beni yabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro. Nanone Claude Ganza, Munyamagana, aratuye inkuru irambuye.
Aya ni amajwi y'abatuye mu mujyi wa Goma baririmba bavuga ko batari mu birori byo kwishimisha, ahubwo ko bari mu marira kubera abavandimwe bakomeje kwicwa mu bice binyuranye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barasaba umukuru w'igihugu gushyira imbere ibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kuruta ikindi cyose yakora. Uyu ni umwe mu mpirimbanyi z'impinduka ugaruka ku byo basaba Perezida Tshisekedi uri mu mujyi wa Goma kuva ku wa mbere w'iki cyumweru.
Turareba niba Perezida arimo gushyira mu bikorwa ibyatwijeje. Turashaka amahoro muri Congo. Yatwijeje ko azagarura amahoro i Beni, ariko turacyabona abantu bapfa ubutitsa i Masisi, i Rucuru. Imitwe yitwaje intwaro iracyanyanyagiye hirya no hino. Hari ubukene mu gihugu kubera umutekano muke. Turimo kuririra abavandimwe bicwa n'inyeshyamba. Yatwijeje ko azashyira imbere abaturage. Nabikore rero nk'uko se yashyiraga imbere abaturage. Nagabanye ingendo zo hanze. Ibindi bihugu si byo akwiye gushyira imbere. Naharanire kudushakira amahoro arambye.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Felix Tshisekedi yahuye n'amatsinda atandukanye arimo abahagarariye imiryango itari ya leta, abadepite n'abayobozi b'amakomini. Bamwe mu badepite bavuga ko nabo batewe inkeke n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuyogoza ibintu mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Bwana Saidi Barikwisha numwe muri bo.
Le président l'année passée lorsqu'il était à Beni l'avait promis qu'on ne fêtera pas bonne année 2019.
Ubwo Perezida yari Beni mu mwaka ushize yijeje abaturage ko tutazatangira undi mwaka ikibazo cy'umutekano muke kikihagaragara. Ariko dore ku mwaka urashize abantu bakicwa, abandi bashimutwa, imitungo yabo irasahurwa, abagore bacyasambanywa ku gahato n'ibindi. Abaturage impagarariye bantumye ngo mubwire ntagarukire Goma gusa, aho kuvuga manuke aje kureba irimo kubera ibeni ikibibiwe imayango se iloselose imbau imanzalao na handi nibo bamukeneye kuruta abandi bose ikindi turamusaba kuzamura imibereho y'abasirikare bacu badahwema kwitanga ariko babayeho nabi cyane abashakira ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshamba zitwikira abantu
uretse ibibazo by'umutekano muke basaba umukuru w'igihugu gukemura byihuse banagaruka ku bibazo by'ubukungu bavuga ko ubuhahirane hagati y'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Masisi sanyahagaze kubera ikiraro cy'isake cyatwawe n'umwuzure
ku birebana n'imibereho myiza n'ubukungu dufite ikibazo cy'ikiraro cy'isake cyatwawe n'amazi ku buryo ubuhahirane bwahagaze twafushije abantu ariko n'umuhanda wa kabiri mu ikomeye mu gihugu nawo ntukiri nyabagendwa twabigejeje kuri perezida kugira ngo agire icyo abikoraho mu maguru mashya n'ingenzi cyane ku mujyi wa Goma n'ibindi bice kuko nk'ubu hagize umuntu urwara ari mu bice bya Masisi n'ahandi ntiyabona uko agezwe Goma ngo avurwe murumva ko bitoroshye rero
biteganyijwe ko kuri uwa gatatu haba inama y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Uganda Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uburundi bwo bukaba butaza kuyitabira ni inama iba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video iyi inama yari imaze gusubika inshuro ebyiri mu biganirwaho harimo ingingo y'umutekano mu karere ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubuzima n'imibanire y'ibihugu birimo ibimaze igihe bidaca Anuaka, Claude Ganza, Munyamagana, Muburengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Impunzi z'abarundi barenga 300 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bashubijwe mu Burundi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Izi ni zimwe muri izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Kavimvira zerekeza mu gihugu cy'u Burundi zari mu modokari zine z'ibikamyo izindi ziri mu modokari za Land Cruiser. Nibyishimo byinshi aba barundi batahukanwe bifashijwemo na SR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bavuga yuko bishimiye gusubira mu gihugu kuko bari bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari babayeho nabi. Manirakiza Sofoni yavuye muri inkambi ya Kavimvira agiye mu ntara ya Kibitoki.
Kinshimishije nuko maruye imyaka narimaze ngaho yari imyaka 2 akaba nta kintu na kimwe nari bwigerenge nigezaho ariko ngungira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi nkuko babakiriye nico kinezereje cyane. Aha tubayeho mu buzima bumeze nabi nk'ubu nari mfunze imyaka 2 mwiyo myaka 2 twaguma ku ngi imwe y'amanjegeri n'ubutsima bwa bigori ingwara zikaba nyinshi ukudiara ari naho bavuga ngo nikorera kandi atari yo bivanye n'inzoka yamaze guhimba ngimwe. Ubu rero twumva ikitunezereje cyane nyamukuru nuko dusubiye iwacu tugiye kuzoronderera iwacu dufatikanyije n'abandi b'abarundi bene wacu twasize mu gihugu cyacu cy'amavuko.
Nse ngiyumva kandi nawe avuye muri iyi ngambi yari amazemo imyaka 2 agiye mu ntara ya Ruyigi avuga yuko kuba asubiye mu gihugu cy'u Burundi bizamufasha kwiteza imbere ndetse n'umujyango.
Ndashimye kubona subiye ngibampe aho ndima hanyuma ndandaze ndabinge n'abantu banje bashobora kubaho neza bajya imfungurwa zose ararimbaye nta kintu nashobora kudandaza bagira ngo ugomba uje hanze bakaguma gufunganiye mu rupangu waguma mumeze nk'imbohe.
Nubwo izi mpunzi zatahukanywe mu gihugu cy'u Burundi hari izindi ziri mu makambi y'agateganyo yasange Monge Monge ndetse na Kavimvira nazo zifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi kuko muri zo hari zakoze urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru ziva mu nkambi y'agateganyo yasange zifuje gutahukanwa ariko ntibyazikundira. Ndashimiye Janvier na Nibigira Esperance ni zimwe muri izo mpunzi.
twaje tuvuye mu isange dushaka gutaha bihitira nka mukavimbira cyuko tubonera uburyo kugira ngo dushike mu gihugu cyacu cy'amavuko na burya twaje tumvise ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araduhamagaza kubwishi tugeze ngaha ikintu kitubabaje ni isaha nuko batwanditse batwandika mu bambere gushaka gutaha ariko muri uyu mwanya bakaba ariko barakira abantu bariko barinda kuva mu yindi mihana baza bo bakora babaje bafise ibiturire batanga bakaba ari bo bagirente bapasa kegedero sei wacu icurubiko kandi twe twari imbere y'abandi je nje bikubira tubabaza muri uyu mwanya turasaba ko kabisa nukuri hoba abantu bafasha tukarongoro twebwe tuvanga mwabimbira aho ubuzima turimo burakaze nitugira naho twituma n'amawese yabo barayatwimye ninja zabo barabyitwimye n'amavuriro yabo nibatuvura abana no gutukura wabonye ko batukuye
ikibazo cyo kwandika baraduhenze ngo baratwanditse dusanga ni batwanditse ni batuzana ni machine ngo dukoreko abo banditse dusanga amazina y'iwacu bayanyuranyije nabo bakuye mu mihana batanze amahera nibo baciye bataha twega duciye tusigara hatiye hagenda batanze amahera
bitwa amahera batanze bariyandikishije
hari abatanze amahera dushaka kubunyana natwe ko badushira mu ngufu bakadushisha mu mashine natwe tukaca tugenda Burundi tukaza kwivuza ikibazo cy'amaso nk'ubu jewe simbona
gusa nubwo izi mpunzi ziri gutahukanwa hari izindi nazo zidakozwe gusubira mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko zivuga yuko umutekano muke zahunze ukirangwa muri icyo gihugu
jese nipfuje gutahuka kubera umutekano numva mu Burundi atari mwiza
umunsi habonetse umutekano nkumva yuko bari mwiza ukwiye Senzo taho ico nipfuza nuko bonkura ngo ngaha bakashikana n'imurongo cyangwa mu rusenge
akumpaka wagatumbiza impunzi zanyuze tezigeze zihagarara kuko zakomereje mu gihugu cy'u Burundi ariko bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari kuri uyu mupaka wagatumba babwijwe ijya Amerika ko hari undi mugwi impunzi z'abarundi uzatahukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe mumenye yuko izi impunzi zitahukanwe mu gihe tariki ya 23 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2020 hase rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi izindi mpunzi 287 nazirindwe Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ijya Amerika Uvira mu ntara kivuye
tukivuga ku mpunzi turava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza muri Tanzania aho abageze mu zabukuru mu nkambi ya Nyarugusu batangiye guhabwa inkwi zo gucana ni mu gihe ikibazo cy'inkwi ari kimwe mu bibazo bikomereye impunzi mu buzima bwabo bwa buri munsi mugenzi wacu James Jovin uri mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa kane yanyarukiye mu nkambi ya Nyarugusu avugana na bamwe mu barimo kuronka iyo mfashanyo
umugambi wo kuronka ifashanyo abageze mu zabukuru utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu aho batama n'abatamakazi 400 ari impunzi z'abarundi n'abandi 400 abanyekongo bazoza baronswa inkwi ziharugwa mu biro 36 buri kwezi mu bitigira bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO ariryo rigenewe gutanga izo mfashanyo iyo ijya Amerika yageze aho abageze mu zabukuru bari ko bararonswa izo mfashanyo batubariye yuko hari haciye kiringo cy'amezi arenga 5 bataronswa inkwi imugiye kujya gushaka inkwi inyuma y'inkambi ari kibazo gikomeye aho abaturanye n'inkambi bababonye babagirira nabi cyane kubwiyo ngingo basaba yuko iyo shyirahamwe ryo bandana gutanga izo mfashanyo kibure rikabaronsa ishiga ry'umwuka nkuko byari biri hambere aho
nukuri n'ubu ndashimye mbonye igitangaza cy'ukugira nsubire kuronko no munsi Imani bahezagira iryo n'iryambere hanyuma rero muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka nafashwa n'uyu nsanzwe ashenye akampaka kwinjana hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muziko kuko baduha n'ubushaza bubangutse guteka twatwatsi ndeto zenye tungana gutya nkabona burashushe nkarya
uyu munsi mbonye gitanga zoko ntena oranga na buri mutenderi none mbonye uko ingaho no muzi nenda bahimye mugo nuko bampaye agati kamwe tatwo marukwe naye handi naho nahimye hanyimisigaye navyo nuko za kumara turondera ngimbabura nuko nochana kire kiris
oya ndumwe naho ndumwe mugabo ndazicana ndashana nyene nta misi urujyanze urucana oya ntirumara ukwezi bo twongera huko inda ntijye ubusa yego inda ntijye ubusa nuko turajya
bombana gasafuriya nteka mwe kuko na gasafuriya ngira urabona ndi mushashe navuye mutendere mpana bakampana gasafuriya kandi na gafaranga imutendere barampa inkwi bakampana n'indudu y'amafaranga yo gusumisha none rero nagomba naho urabona najya bona umuryango muryango nibanzanye ngaho none nagomba rero nama yuko mumfasha rero
iyi Amerika yongere bugarana bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru n'abanyogokuru babo kwikorera izo nkibaronkejwe n'iryo shyira hamwe ubisanzwe abo bana nibo bagenewe igikorwa cyo gusenya batubariye isanganya bahura nazo
n'utwebwe kubera duvise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli iyo ngiye ari gihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kufata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma nababaye nabaye nabi nk'ubu turanezerewe kuba tuzirose mugabo naho tunezerewe n'izigihe gito nk'iminsi ibiri gusa tuzoba twongeye gusubira mu rya poli byo babyiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twokwirinda izo mpanuka zibera mu ipoli
twahora tugenda twatorora naho nyene twari turakungorane kuko ari kugenda ugasangura fashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi
Umuserukizi w'ishyira hamwe SMD bwana Makali Gamba yabwiye ijya Amerika ko batanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi kubageze mu zabukuru kandi bazobandanya bazitanga rimwe mu kwezi mu kiringo cy'imyaka 2
katika kuhakikisha zoezi letu likikamilika na ukamilifu wake
ahagira ati uwo mugambi dutanguye gukora nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi kandi murabona yuko atani nguvu bagira zo kujya gusenga dukeneye kubona yuko babayeho neza murazi yuko kujya inyuma inkambi ari kibazo gikomeye muri iyi minsi ikindi Makali Gamba yavuze yuko yashyira hamwe bitanguye uwo mugambi wo kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugabanya impanuka bahura nazo iyo bagiye gushaka inkwi inyuma y'inkambi inkwi ni kibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania rimwe na rimwe harabasangwa bapfiriye mu mashyamba bagiye gushaka inkwi nk'uko byagiye bitangazwa amashyira hamwe afashe impunzi mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kushiki saha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika saha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho ni umwanya tubasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 nk'uyu munsi. Mu mateka habayeho. Turakigezweho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1999 wakekwaga kuba yarateze ibisasu kuri za ambasade z'Abanyamerika muri Kenya no muri Tanzania yavuze ko nta ruhare yabigizemo Khalfan Hamis Mohamed umunyatanzania w'imyaka 26 akaba ari nawe wa mbere ukekwa kuba inyuma y'ibitero byabaye mu mwaka w'1998 yahakanye ibyaha byose aregwa byavuzwe ko Mohamed yaherewe imyitozo muri Afghanistan kandi ko ari nabo bateranije ibisasu bya kirimbuzi byatezwe nyuma y'ibyo bitero yahise ahungira muri Afrika y'Epfo yafatiwe mu mujyi wa Cape Town muri Afrika y'Epfo bikozwe n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza FBI yajyanwa muri Amerika kugira ngo aburanishwe yahamijwe ibyaha ari kumwe n'abandi 16 barimo Osama Ben Laden byo gutegura ibitero byagabwe kuri za ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya no muri Tanzania mu mwaka wa 2001 yakatiwe gufungwa burundu ubutazavamo abandi bahawe igihano kingana n'iki ni Wadi Elias Lihaj umunyamerika ukomoka muri Libani Mohamed Sadi Kode ukomoka muri Palestine na Mohamed Rashid Al Ouhali umwongereza ukomoka muri Arabia Saudite Khalfan Hamis Mohamed ari muri gereza icunzwe cyane iri mu mujyi wa Florence muri leta ya Colorado.
Cyuti banganye baradijwe rya America kiganiro iwanyu mu ntara cyo munsi na hatugisoreje. Turabashimira cyane kwa mwateza amatwi. Nshimiye kandi abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya amajwi na makabiri ya Baro kuri mikoro mwe kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose. Turabararikira kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya America. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya Corona.